dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi badusangira ijambo kuri Radio America kuri mikoro hano I Washington muri kumwe nange Etienne Karekezi Iki ni cyaje cyo gusoza umwaka aho dusubiza amaso inyuma tukareba amakuru y'ingenzi yaranze akarere k'ibiyaga bigari ka Afrika ariko kandi tunareba ingamba nshya abayobozi n'abayoborwa bashyira imbere mu mwaka utaha ikiganiro cy'umunsi rero turagiharira u Burundi aho bagenzi bacu Pierre Claver niyo nkuru na Remo Nzimana baduteguriye ikiganiro ku buryo burambuye ndaha mikro umunyamakuru wacu Remo Nzimana uri Bujumbura
Nshuti bagenzi namwe mwese muteza amatwi ijwi rya Amerika ndabaramukije ndabaha nikaze muri ano makuru yaranze uyu mwaka wa 2018 amakuru mushikirizwa na Remo Nzimana afadikanije na Pierre Claver niyo nkuru
mu kwezi kwa gatanu niho amatora kamara maka hibirizwa shingiro yaba duhere kubijanye no kwiyamamariza ayo matora aha bari mu mugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD nabo bacuditse biyamamariza gutora ego Evariste Ndayishimiye umunyamabanga w'umugambo wa CNDD-FDD yavuze gutora ego ari kwima ikibanza bakoloni
kira bakoloni kiri ntwaro z'ivyaduka gambe CNDD-FDD ni wawo nyene weme ukema anga kuyashira mu ngiro kuko abandi bobo amasezerano ya Arusha bayabonamwo amagabura nyamagusa ushaka kuzimuruka rero tora ego ego ni ejo
kurundi ruhande abari mu mizero y'abarundi barongowe n'icegera ca mbere cy'umukuru w'inama nshinga mateka agatondwasa bo biyamamariza gutora oya agatondwasa yemeje ko ivyo bizotuma demokarasi itagenda akagirire kuko iryo bwirizwa shingiro riha inguvu akagwi n'abantu bamwe
Uyu munsi rero nimba twoza mu ngendo yuko umuntu yiyitirira abandi ahaza ari umwe abandi tugwabiye ngo abarundi turahaza aho murumba yuko twohaba dushika ahantu habi cyane nicyo gituma dutora 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 oya kugira ngo n'amasigarira ya demokrasi turabe yuko nayo atogenda mazima yongo
mu kiringo c'imbere y'amatora no mu myiyamamazo harabonetse icuga kibi ku badasanga ibyumviro vya politike aho tugaruka ku majambo Melkiade Nzopfabarushe yashikirije muri komine Kabezi avukamo mu ntara ya Bujumbura aho yemeje ko abatazotora ego ari abo guta mu kiyaga ca Tanganyika
mukireba twaravuze ko n'ubwato twamukoresheje tuzoshya muri karoroge ubanurire Tanganyika bashibitira byo bashaka nakare amafi yari yabuze hani wacu
Uyo munywanyi w'umugambo uri ku butegetsi yavuye afatwa arafungwa kubera ibyo yashikirije naho yaciye arekugwa umuvugizi wa Senare na Inyunzwa akaba yavuze ko irekugwa rya Melkiade Nzopfabarushe ryisunze amategeko ku ruhande rw'abatavuga rumwe na leta ho si uko babibona Leonce Nyendakumana icegera c'urongoye Sabanya Frodebu yemeje kwigore kugwa gerekana ko ubutungane bw'u Burundi butigenga
ubusu wa mbere yavuze canke yakuze ibintu bihambaye agacare kugwa insiguro rero bifise nuko ibyo bavuga canke ibyo bakora batabari bo babiteguye bo arabatumwa iki ni kimenyetso ko ubutungane bw'u Burundi butigenga
ibyo kutihanganiranira imbere y'amatora vyaribonekeje mu burere butandukanye bw'igihugu haravuzwe ugwaruka rw'imbonera kure watera ubwoba mbere Bwana kubagura abari mu migambo yigisha gutora oya akarorero no mushinga amateka wa mizero y'abarundi Bernard Ndayisenga yakubaguriwe mu ruziba muri zone Kanyosha komine Muha urongoye umugwi w'abashinga amateka ba mizero y'abarundi Pierre Celestin Kumana yavuze ko ivyabaye bidatahuritse mu gihugu kirimo amategeko
aba bantu baraye bakoze ibara bagakora igitero ijoro bakazinduka barabandanya ibitero bakanavuga yuko atamuntu n'umwe bakontorora bakubahuka bagakubita no mushinga amateka bakamuvuma amate bakamucira amate mu maso bakamutaburira agashati murumva yuko ivyo bintu byamaze kurenga ihaniro
Mustaneri wa komine Muha Daniel Kabura yarabeshuje ivyo vyuko hari mushinga amateka yakobaguwe aje asaba uwo abona ko yarenganijwe kwitura ubutungane
ahubwo we niwe yagombye kugwana mugabo asha ya leta abandi ababwira ko akubiswe ntawo kubita umushinga amateka abene igihugu basanzwe bubaha
amatora kamaramaka yahavuye aba ukuri kwamye ku 17 kwezi kwa gatanu umugujejwe amatora seni washikirije ko yego yatsinze Petero Karabinda icariye yararongoye mu Gwiseni yatangaje ibyavuye mu matora. Abitavye ayo matora n'ibice 96% n'ibice 24%. Abatoye yego mu bihugu bangana n'ibice 73% n'ibice 26%. Oya yatowe ku bice 19% n'ibice 34%. Amajwi yabaye impagusa angana n'ibice 4% n'ibice 11%. Amajwi atawo aharugwa nayo n'ibice 3% n'ibice 28%. Murunana mizero y'abarundi ntibemeye ivyo biharuro. Varisi Tonga Yimenda yemeje ko aya matora yabonetsemwo amahinyu menshi.
Murazi yuko hari abaroreji babujijwe gushika aho amatora bera, murazi yuko hari abandi basohowe hageze kubiharura, murazi yuko hari abatewe ubwoba guca bagenda gushika naho basiba ntibagende. Urumva rero twebwe ntidushobora kuvyemera kuko birimwo amakosa menshi cyane.
Naho bituye ubutungane sentare yubahiriza ubwirizwa shingiro yavuze ko ibirego by'urunana mizero y'abarundi bidafashe. Karoli Ndageje Imana yaciye ashikiriza ibiharuro nabanduka sivyavuye muri ayo matora. Ego yatowe ku majwi 73% n'ibice 23%, oya nayo 19% n'ibice 37%. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi ntiyatevye kurishyira ku mukono. Perezida Petero Nkurunziza akaba yemeje ko iryo bwirizwa shingiro ritakorewe inyungu ziwe nk'uko benshi babyibajije, acyayemeza ko atazokwitoza mu matora ya 2020.
Iri bwirizwa shingiro ntiryahunyanyuriwe umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza nk'uko abansi b'u Burundi bari bamaze igihe babidumisha. Ryahunyanyuriwe ineza iteka itekane na kazoza keza k'u Burundi na bene Burundi. Kuri nyerekeye niyemeje kandi niteguriye neza n'umutima wanje wose n'ubwenge bwanje bwose n'inkomezi zanje zose kuzoshyigikira umukuru w'igihugu mushasha tuzokwitorera mu mwaka wa 2022.
Ibyashimishije abatari bake no mu mugambwe avamo CNDD-FDD bemeje ko bashimye iyo ngingo kandi biteguye kurondera umusubirizi. Varisito Ndayishimiye umunyamabanga w'uyu mugambwe yavuze ko naho bagumye abangabo bisaba Nkuru Nziza atogaruka kuko atawutogwa ku nguvu.
Ntushobora gutora umuntu ku nguvu. Umuntu yavuze ati jewe sinitoza, none wumva usubira kuvuga gutegeza kwitoza bigenze gute? Umuntu avuze ati jewe ndashaka kuruhuka, nzobafasha ibindi bikorwa byose mugabo kuri iki jewe nagomba ko tuzana uwundi. Ahubwo abagumye abanga baca bitegura bavuga bati turondere uwundi asa nawe.
Eka n'abatavuga rumwe na leta barashimye iyo ngingo, naho bamwe bafise amakenga yuko imvugo itazohavijana n'ingiro. Ano makuru tuyabandanirize mu bijanye n'umutekano. Aho mu ntango z'ukwezi kwa gatanu 2018 umugwi w'abitwaje ibigwanisho wateye mu ruhagarika muri komine Bugandi ntara n'Cibitoke wica abantu 26. Abategetsi bashikirije ko bakoze ico gitero bazananye muri leta yaranira demokarasi ya Kongo. Eka no mu Gatumba ku biro bijejwe uruja n'uruza rw'abantu harakoze igitero, aho umuntu umwe yari muri abo bakoze igitero yasize ubuzima, imidugu irenga itanu irahononekarira. Umushikiriza manza wa Repubulika yaserukiye leta yemeje ko abakoze icyo gitero ari abasuma.
Tuvuga ko ari abasuma kuko uravye aho barashe, barashe cyane cyane ku nyubakwa z'ibanki Bankobu, tukaca tubona rero yuko ahanini bashaka kwiba.
Naho umushikiriza manza avuga ko ari abasuma bakoze ibitero, igipolisi cavuye cerekana umwe mu ndongozi z'abakoze igitero cyo mu Agarika. Dismas Ndayisaba aba muri komine Gahombi ntara ya Kayanza yemeje ko ariwe yararongoye igitero cyo mu Ruhagarika, akaba afise n'ico avuga ku gitero cyakozwe mu Gatumba.
Ndi umwe mu baroveri bo muharire de tabara ukorera mu gihugu cya Kongo. Bijanye n'igitero cyo mu Ruhagarika nije nagiye ndongoye iyo ekipe, kandi dufise itegeko yuko twica aba bantu benshi bashoboka. Igitero cyo mu Gatumba sabayikoze bari abantu b'iwacu.
Ano makuru tuyabandanirize mu bijanye n'agateka ka muntu, aho hatunganijwe imyerekano kenshi ikaba yari yo kwiyamirizamwe mu makungu agize icyashikirije ku Burundi. Eka namwe mu mashyirahamwe mpuzamakungu, reka tugaruke ku myerekano yo kwiyamiriza umugwi wawe ni ujejwe agateka ka muntu. Waserukiye amashyirahamwe yari yateguye iyo myerekano yasabye ko Burundi bworaba bugafata ingingo yo kuva muri iyo nama. Jirari Hakizima na Kabarungu ishirahamu ejishinze kugwanya ikimenyane na kamwana wa mama Folicon F.
Kusabireta yu uruni kwenye uomba mkana wa magakuru kajijileta kazi na mungu mwikoni.
Na huu Burundi butaki njuye bugahavu ya bufatingi ingoji kugara Burundu hiviro vjishirahamu muza makungu oni vijeshu vijagateka kamunu muburundi. Kile tibjo viro vjugawe reta yu Burundi ivichishije kuna maigyu izjezgu mutekano yara hagarice mkiringo chameza tatu amashirahamu muza makungu yosa kore la muburundi. Burundi iyo ngingo yashikirijwe n'umunyamabanga mukuru w'inama nkuru y'umutekano Silas Nigurigwa.
Inama nkuru y'igihugu ijeje umutekano yaciye gifata ingingo yo kuba irahagaritse ibikorwa byayo mashirahamwe yose mu kiringo cy'amezi atatu guhera igenekerezo rya mbere gitugutu uyu mwaka turimo.
Aya mashirahamwe yavuye asabwa kwiyandikisha yisunze amategeko y'u Burundi akurikije n'ibitigiri by'amoko biri mu ibwirizwa shingiro, ni kuvuga gutanga akazi ku bice 60% by'abahutu na 40% by'abatutsi. Amwe mu mashirahamwe akaba yarisunze ibyo yasabwa arasubira ku mirimo, mu gihe hari na yahisemo guhagarika Burundi imirimo yayo mu Burundi. Reka ibyo gateka ka muntu tubibandanirize mu mwuga wo kumenyesha amakuru, aho urwego Sense rujejwe gucungera ingene ibimenya amakuru bikora mu Burundi rwafatiye ibihano bimwe mu bimenyesha amakuru, ibindi biragabishwa. Irongo FM y'amaradiyo mpuzamakungu y'ijwi rya Amerika na BBC yarugawe mu kiringo cy'amezi atandatu kuva ku wandi ukwezi kwa gatanu. Ramadan Karenga yararongoye Sense yavuze amakosa ayo maradiyo yakoze.
Ijwi rya Amerika bagiye kure, mugiye kuri internet mukafyonda kuri site y'iradio muri radio zogawe uce wumva ibiganiro bya Voice America. Ejo bundi baranahaye akazi umunyamakuru w'Burundi arondegwa n'ubutungane bw'u Burundi kubijanye n'ingorane zashise nga, kandi akaba baranamurungikiye umutayimu za makungu umuntu arondegwa na lahe boca bamuhakazi.
Uyo yararongoye Sense yaremeje ko abarongoye mu radio bandikiye ugo rwego kubijanye n'iyo ngingo naho batemeye amakosa yose. Ramadan Karenga yari yavuze ko agiye kuba ibiganiro kugira ibyo bihano bitezugwe ibitigeze biba, kuko ikiringo cyose cy'ibihano cyararangiye ariko ugo rwego ntirwatezura ibihano. Nestori Bankumukunzi baramutse ugo rwego yavuze ko kugira ibyo bihano bihave hari amasezerano mashasha azobanza kumvikanwa
bikwiye kugira ngo uyu munsi nitwugurure tutashizeho ibikwiye bijyanye n'amategeko n'uwo mwumvikano muri ayo masezerano, cyane cyane ko muri ayo maradiyo hariho ayemeye amakosha, hariho n'ayandi atemeye amakosha yose, kandi turaje mu byo bagumye bakora hariho nk'iradiyo yagumye ikoresha umenyesha makuru akurikirana n'ubutungane murumvizyo ko atari gufa kugura mu kiringo caheze.
Ikindi cavuzwe mu mwuga wo kumenyesha makuru ni reresi y'ikimenyesha makuru BBC yerekanye itotezwa ry'abatavuga rumwe na leta. Iyo reresi yerekanye inzu ikoregwamo ubwicanyi n'abakozi b'iperereza iri muri zone Kinindo commune mu umushikiriza manza wa Repubulika yarabeshuje ibiri muri iyo reresi. Umushikiranganje w'ubutungane we yemeje ko leta y'u Burundi giye kwitwarira iyo radio. Emel Rantine Kanyana yasabye BBC imbere y'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi gukura iyo reresi ku mbuga zose.
Iyo nkuru bo banza bakayikurako aho bayikije hose bagacaho baciye mu kwitanga, kavuga yuko babeshe. Iyo umuntu yabeshewe asaba gushungushwa, bigasabwa nuko uwo yabikoze abihanirwa. Igihugu cyacu cyaratutswe, eka n'abarundi bose aho baciye bogenda baravuga ati bari abantu nabicanye, kuvuga turakeneye inshumbushe idasanzwe zo kwitwara gose cyane.
BBC yo yabwiye ijwi rya Amerika ko ata amategeko yarenze kuko yakurikije ibisabwa mu mwuga kugira ikora iyo reresi. Mu gisata cy'ubutungane icyavuzwe cyane ni ugusubira gutohoza kubijanye n'igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye ryabaye umwaka w'1993. Aho bushikiriza amanza bwemeje ko amatohoza yakozwe yerekanye ko hari abafise uruhara muri iryo gandagurwa ariko batigeze babazwa. Intwazangabo zine zakukurutse mu gisirikare cya kera barahagaritswe. Umushikiriza amanza Kezigenza yahavuye asohora n'imitahe mpuzamakungu ku bandi bantu 17 hari mu bahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Buyoya.
Petero Buyoya yahoratse arongoye u Burundi, Pascal Simbanduku, Alfred Nkurunziza, Mamere Sinarinzi, Jean Bosco Daradangwe, Bernard Busokoza, Vincent Yungeko, Juvenal Nzosaba, Jango Mirakiza, Janje Bari Bwegure, Paul Kamana, Charles Nhakije, Aster Girukwigomba, Libere Bararunyeretse, Rike Rukingama, Charles Mukasi, Antoine Nduwaye.
bamwe n'abandi baragize cyo bavuga kuri ugo rubanza rugarukanywe inyuma y'imyaka 25. Petero Buyoya yahoze arongoye Burundi yemeje ko hari cyo bakinyegeje inyuma y'ayo matohoza na cyane cyane kwibagiza ibibazo Burundi burimo. Yavuze ko byoba binafise imbo za politike. Reka mijambo mugenzi wanje Pierre Claver niyo nkuru ankorere mu ngata abandanirize kubyerekeye ibiganiro bihuza Abarundi byabereye Arusha mu gihugu cya Tanzania.
Egore Imonzimana urakoze kumpakanya yamara imbere yuko ntangura reka nanje mbanze ndamutse abariko baratwumviriza ndababwire nta mahoro iwanyu mwese kuvyerekeye gisata cy'ibiganiro bihuza Abarundi bibereye Arusha muri Tanzania. Icyo twabwira abatwumviriza nuko bigeze ku gice kigira gatano yamara ivyo bice byose nta nari mereta iricara na masomo yandi nabo batavuga rumwe hadasevye bamwe hamasi babandi. Imbere yuko umwaka w'ibihumbi 2018 utangura hari hatunganijwe igice cya kane cy'ibiganiro mu mpera z'umwaka uheze w'ibihumbi 2017 nico umuhuza Benjamin Mkapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania yari yagerageje gutumira imigwi myinshi ishoboka. Leta yari yitabye n'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD ariko urunanisa na rede rutavuga rumwe na leta ntigwitabye. Mu minsi cumi bamaranye vyaranse ko abatavuga rumwe na leta bari bitabye bavuye hagati mu gihugu no hanze bicara n'amasomo yandi na leta hamwe n'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ivyo byatumye abanyapolitike bamwe bamwe babigaya. Evariste Ngayimpenda niwo mu magambo y'iprona uruhande rutavuga rumwe na leta.
Ubu rero icyo twari twiteze nuko bamwe n'abandi bo bivugana amaso mu yandi icyo bamwe bamwe bose bategekanya ku nyishu y'ibyo bibazo nyamukuru tabapfungirwa ubusa tabantu basahugwa utwabo kubusa turakeneye ko abarundi bahunze bohunguka.
Na mugenzi we Aloyeze Barecako kubwo umugambira nake nuko yabibonye
sina byakiye neza kuko ibyari kwa byiza iyo tuba twaricaye hamwe uko twaje kugira ngo tuganire ku bibazo bihanze urundi dushobora gutora umuntu ariko ntibyashobotse ko twicara hamwe ntawe uryoherwa umuntu ari uryoherwa hagize kivamwe.
Yamara intumwa ya leta icyo gihe Trans Ntayiraja iyo yarashenye ingene byagenze
ubwo twashije nyuma ntitwagaye hari abantu bavuze ngo hajya yanaye ntaragato.
Icyo gice nico cyonyene citabwe na leta kandi cyari cyatanze umwizero ko mu ntango z'uyu mwaka ibyo biganiro byari gusozegwa. Yamara siko byagenze bari bavanye bumvikanye ko ikindi gice cya gatanu cyari gutumwa ko mu mezi ya mbere y'uyu mwaka kugira ngo barangize amatati ya politike ahari maze hatogwe umuti. Umuhuza Mkapa yaragerageje gutuma ko ibiganiro muri ayo mezi biranka yarasubiriye mu kwezi kwa kane naho nyene biranka. Leta yacivuga ko ifise urubanza rukomeye rw'amatora y'ibwirizwa shingiro mu kwezi kwa gatanu. Yamara mu gice cya kane cy'ibiganiro Mkapa yari yabwiye leta ko ibwirizwa shingiro ritohinduka ibiganiro bitarahera. Amashami yigenga nka Urikome yari yashimye uwo murongo watanzwe na Mkapa. Gabriel Rufyiri niwe yari yariserukiye.
Murabizi ko nk'uruhande rwa leta bagomba bavuga yuko bagomba guhindura ibwirizwa shingiro mugabo uno munsi cyo kibazo cyagiye mu bibazo no kwita biri mu matati. Ikibazo cyo kimaze kuja mu matati ukagishira mu bagabo nta ruhande na rumwe rufite uburenganzira bwo guca burondera kuza kuvuga.
Ariko nticabujije ko ayo matora aba waserukiye leta Ntayiraja yasa n'uwavanye na Mkapa amwongoreye ko ibyo yategetse leta bitazokunda.
Ari cyo bita mu Gifaransa l'exercice de souveraineté du pays no kuvuga dishyirwa hanze. Iyo ntego yaraheze ubuzo vuba cyane igiye gushyirwa na gihugu kugira ngo batabyemeze cyangwa bagiye kandi hisunze amategeko n'ibyo abiri bita referendum mu Gifaransa bavuga mu kirundi ngo kamaramaka. Ni ukuvuga rero uvuze ngo ibyo shingiro ni kubera ihindurwa ugiye kubaza ubundi muntu mbere mu kuvuga bigize iyo bagize icyo bita trahison yagize iriho tatayizo naho urazi iyo pina bashinga amateka ikimukorera ko ikamukura niko bigenda.
Gushika mu kwezi k'umunani uwo mwaka umuhuza yari akigerageza ko impande zose zo kwicarana ariko nahone biramuta ku amazi havuye haba igice cya gatanu ariko leta umugambi uri ku butegetsi n'imigambi bicuditse ntiyitabye. Icyo gihe mu kwezi kw'icumi yari yabanje gutuma ko n'amashami yigenga naho nyene hitaba imparugwa kuko hari ayatitabye. Imvo yateguwe nabo batitabye n'uko kwezi kw'icumi ngo bari bagandariye incungu ya demokarasi Ndadaye Melchior n'iy'ukwikukira Ludoviko Rwagasore. Umuhuza Benjamin Mkapa mu ijambo ryiwe ryo gutanga icyo gice cya gatanu cyo mu kwezi kw'icumi yaragaye inyifato y'abatitavye.
I want to stress that I have tried everything in my power to get a delegation from the government to come here. without success.
Nagira nshimangire ko nagerageje gukora uko nshoboye kose n'ubushobozi mfite kugira n'imibiri buri ndonke umuntu numwe yose arukira leta y'u Burundi ariko byaranse ubutumire nari nabarungikiye hari n'ikindi rero leta yasavye ko no baho urutonde rw'abatumiyo bose bongera bifuza ko bino biganiro byoshimikira ku rupapuro rw'inzira ruganisha ku matora bo nyene bishiriyeho bari kumwe n'indi migambwe mu ntara ya Kayanza ibyo rero ntavyo nabemereye kandi bambabarire nta kintu na kimwe kigaragaza ko leta ifise ugushaka ko kwitaba iyi nama yamara nta kundi birakomeye kuko n'ibiganiro vya nyuma ngize imbere y'uko mpa raporo ya nyuma abampaye igikorwa cyo kugerageza kurondera ituze no mwumvikano mu Burundi ari bo bakuru b'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko mu nama y'abo bakuru b'ibihugu iheruka nari nibaza ko akazi kanje karangiye yamara nabo barambwira bati hangana utume ko ikindi gice kizobe ica nyuma ariko kizobe kirimo impande zose
final consultative.
Umuvugizi wa leta y'u Burundi yabwiye ijwi rya Amerika ko atantumwe n'imwe barungitse. Prosper Ntagwamiye yavuze ko bandikiye kugwandika umuhuza bamusaba ko byo kwigizwa inyuma bigashigwa mu kwezi kw'icumi na rimwe kuko kwezi kw'icumi ariko ikigandaro c'incungu y'ukwikukira Ludovico Rwagasore n'incungu ya demokarasi wahuza n'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye. Yongeye ko ati twebwe kandi ntidushobora kwicarana n'abashatse gutembagaza ubutegetsi atahubwo nibafatwe barungikigwe ubutungane bw'u Burundi. Izo mvo ntizanyuze abatavuga rumwe na leta bitavye ibyo biganiro nkanise niyo nkuru yararongoye intumwa z'urunanise na rede rutavuga rumwe na leta.
Ubwa mbere leta y'Uburundi yavuze iti hakaba umuntu numwe azoza muri ibiganiro ari muri babandi 34 bagiriza ko ngo bagombye gutembagaza ubutegetsi bw'u Burundi ngo hakazamo numwe ngo bazoca basiba ibyo rero twavuze tuti ntitubinye na bumvano yuko basiba ibyo biganiro byitwazo byose bagumye bitwaza ngo ntibaze mu biganiro twagumye tubisimba
abitavye nka Gabriel Rufyiri atwara ishami Oricom togwe n'amashami yigenga yitavye ngo abe nk'umuvugizi wabo nawe yunga muri iryo
iyo myaka yose yahaciye uno munsi niho bibutse kubera ibiganiro amahoro arabo imiliyoni 12 z'abantu niho baciye bibuka ko bagomba kugandara ukwezi kose aho ndiho rusubonera inguvu abariko barahuza bafise badashobora gufatira ibihano abantu bitoze biteze utunyoni kubera inyungu zabo twebwe tuzaje tuvuga yuko byabananiye.
Ibiganiro vyamaze iminsi 6 vyahindutse kiyago hagati y'abatavuga rumwe na leta bavuye mu Burundi n'abavuye hanze kuko atawundi yarabavangiye. Ibiganiro biheze bahurije ku rwandiko rumwe bagwise umuti wo gushagira u Burundi. Zeno ni mubona atwara umugambwe Parena yavuye Bujumbura ati naho biri uko twataye umwanya
no guta umwanya kuko urupapuro rw'inzira nubwo bavuga kujana ku matora. Amatora ni numukino nk'uwundi nuko mwumvikana amategeko y'urukino n'uyu hagarikira iyo umuntu agize ati yego tuzukina uzutaza nzukina hari ica bigora
basavye ko bohabwa abandi bahuza perezida Yoweri Kaguta Museveni atwara Uganda ari nawe muhuza mukuru hamwe na Benjamin Mukapa bagasubirizwa. Tasiano Sibomana wo mu mugambi Prona igice kitavuga rumwe na leta ari mu mugwi muto wateguye ubwo rwandiko
nico turarangije ariko kuvuga ko hari ikintu dushitse ko yaba ariko arabesha twasavye ko ishyira mu mpuzo makungu one na inyo africaine boje hamwe bakaraba mu rundi gwego ico kibazo cyo kwikora no kuvuga ko muri aka karere atagushaka kwabonetse ariko gituma dushitse uwo munsi leta itigeze yerekana yuko hari abantu bayitera igitsure kugira ngo uje mu biganiro koko.
Ibibazo bibiri bikomeye byace bivuka ica mbere ni ingaruka mbi z'uko kunanirwa kumvikana bame nka Leon Sengenda ku mana ica gya cutwara umugambwe Frodebu ati yarabagiye gufata ibigwanisho
abazokoresha imigere cyangwa umuheto nuko najya gikomeye n'ukoresheje ntabwo ubu gifite zo kubikora ariko ibyiyumviro bazaba bafise nzobishigikira.
Shale nditije wo mugambwe Iprona igice kitavuga rumwe na leta ati vyanse mu mashi hakora imigere
ibiganiro bihagaze uremera ugakoresha ibishoboka byose harimo no gufata ibigwanisho ntabo bideha mugabo se umuti twifuza mugabo impera n'imperuka izindi nzira zizoboneka undi ati vyanse mu mashi mushire mu migere kubigenda.
yamara Jean Bosco ndayikengurukiye yatwaye muhare SNDD ukigwana utaraci ku mugambo uri ku butegetsi nawe atindizeye ko amakungu atazokwemera ko dushika ngaho kuko twosesa byinshi
niko kwa ntibibuze boya kugira ze babaje kumufatira ambarwo arati baraza gufata ibigwanisho si ikintu cyoroshye bizana ingorane nyinshi bitera induru nyinshi bitera umubabaro mwinshi nta numwe abyipfuza ariko kandi byananiranye gose yuko iyo byananiranye umuntu arigwanira aba rero nipfuza kandi mbona nizeye yuko bitazonanirana abantu bavuga bati reka dufate ibigwanisho
ikindi kibazo kigira kabiri cavutse nicerekeye amatora urunanisa na rede ruvuga ko amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri rutarota ruyajamwo Anise Niyonkuru
amahoro abanza aboneke imbere yuko ayo matora bavuga azoba mugabo tubwe byuvuga ngo amatora azoba mu 2022 tuvuga igihe cyose ayo matora azobera
na Charles Nditije ni nkuko
bishye imbere bavuga ati mwebwe abanyepolitike mwaraduhenze mwirwa mu biganiro twarindira yuko ari kivamwe tugahebura mbega kumbure mwebwe ntimurondera cyabanza mwe bitamagikabura nyama umugabo no baremesha yuko tariko turabaheba kubinyerekeye nabandi bwa matora n'atsojamwo
yamara pye kwabye na Imana atwara umugambwe sa kwa Nyafrodebu si kwabibona avuga ko umugambwe wiwe uzo kwitaba amatora uko bimeze kose
twe twaravuze yuko amatora yose mu mugambwe sa Nyafrodebu azotegurwa mu Burundi tuzoyitaba niyo ngingo twamaze gufata
umutama pye kravembo nima gitabye aserukishamwe aprode hash rikingira gateka kazi na muntu ati ko biruko ni yashigweho intwaro mfata kibanza
iyo yari nzira nyayo nje gufata kibanza zumvikanywe kuna bose kuko leti harubu niyo jya kuzotunganya amatora kandi ariyo yateye ingorane ivuga yuko nabiyandikishije mu matora y'ibizwa shingiro yuko ngo ayubazotora ngo ni matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri urumva rero ariyo bakumiriwe hari impunzi nabo ziba zatashe nizo zirekuriwe kwiyandikisha kugira bazoze gutora nujya mugwi ujejwe gucungira amatora wabumvikanywe ko na bose
muri icyo gice cya gatanu giheruka umuhuza mukapa yarasezeye ko atazosubira guhuza abarundi kuko batigeze berekana ugushaka ko kumvikana ambasaderi David Kapsa n'umuhanuzi mukuru wiwe
the facilitator now
ati umuhuza gice atanga raporo ku muhuza mukuru ariwe yoweri Museveni atwara igihugu guca ubuganda byose rizovana n'icyo inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka yase bazoshima ko biba nibo bazomenya ko ibiganiro bibandanya canke bihagarara ariko mukapa yifuza ko yuhagarikira ngaha akazi kiwe natwebwe twese icyo gice cya gatanu giheze ijwi rya Amerika ryabajije David Kapsa aho ibiro by'umuhuza bizohamagarira uruhande rwa leta nabwo rutitavye iyi niyo nyishu yaduhaye twari twagumye tubarindirije ariko turababura kugira nabo tuzobakire rero bizovana n'ingingo y'abakuru b'ibihugu baka karere urazi nawe ko imodoka canke gari ya moshi idahagarara ahariho hose iyo yagusize nk'igitega si wo wiruka ukayisanga imbere iyo raporo y'ibiganiro byose yaramaze gushika mu minwe ya Museveni umuhuza mukuru akaba ari nawe atwara umuryango wa Afurika y'ubuseruko abakuru b'ibihugu bya yase bari guca hirya no hino iyo raporo mu nama yabo yari yatumwe ko mu kwezi kw'icumi na rimwe guheze yamara Burundi ntibyitabye bituma inama isiba icyakurikiye na makete rutavana ko hagati ya perezida Petero Nkurunziza na Yoweri Kaguta Museveni w'Ubuganda perezida Nkurunziza yiyamiriza iyo nama y'abakuru b'ibihugu bya yase yongera yerekana ko u Rwanda arirwo ntambamyi y'amahoro mu gihugu ciwe Museveni nawe ati nyabuna perezida Nkurunziza ikibazo kiri iwawe kandi gifatiye ku kutubahiriza amasezerano ya Arusha iyo nama itabaye mu kwezi guheze yari yashizwe itariki 27 z'uko kwezi kw'icumi na kabiri hano niho rero duciye turangiriza kino kiganiro dusangira ijambo c'ivyaranze umwaka imbere yuko dusubiza ijambo i Washington reka Jean Pierre Clavier Niyonkuru na mugenzi wanje Raymond Zimana tubonereho akaryo ko kubifuriza umwaka mwiza w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda uzobabere uw'amata n'ubuki mu banyu no mu vyanyu
ndagushimiye cyane nawe Pierre Clavier Niyonkuru kuri iki kiganiro kirekire mwitonze mu gategura namwe kandi nongeye kubifuriza umwaka mushya muhire ndetse na Noheli abatwumvaga namwe nkomeje kubifuriza ibihe byiza bya Noheli no gusoza umwaka ari nako mutangira undi mwaka mushya kuri mikoro hano I Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekizi mwese kandi mukomeze kugira ibihe byiza.
Dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo.